Ini Radio İzmir Amerika. Ijwi Amerika ribashikiza ibiganiro byaryimise yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Barabara mukije shuti mwese muduteza amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa mbere tariki 8 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2019 kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Amikoro make ava kukubura matongo niyo ntandaro y'ubukene mu batwa mu Burundi.
Inzara ke kukurabona isi yaratituze nkacu rero nk'isani ivuye amajana 8 ikiro cy'igihumbi na 5. Kiratugoye turashobora kuyirigu ko tarizuba rikarenga tukajyamuko.
Uwo ni umukenyezi w'umutwa mu ntara ya Ngozi mu Burundi avuga ku kibazo cy'ubukene no kubura ibifungugo. Uno munsi ku wa mbere niho sentare mpuzamakungu mpanabyaha ikorera IRAE mu Buholandi izagushikiriza ingingo ku rubanza rwa General Bosco Ntaganda. Mara imbere yuko dushika kuri ayo makuru tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi atufitiye muri aka kanya. Aloyce
bakoze Fidel ndamutse nabo tuzindukanye muri Afrika. Afrika yarateye intambuko ikomeye mu nzira yo kwemeza ku rwego rw'umugabane amasezerano yo guhanahana ibidandazwa hagabanijwe inzitizi n'amatagisi. Aho ku munsi w'Imana jo Nigeria igihugu cya mbere gifise abanyagihugu benshi kikaba n'icya mbere mu butunzi kuri uyu mugabane cemeza ayo masezerano n'igihugu cya Benin. Ibihugu 54 kuri 55 bigize umuryango w'umwe bwa Afrika havuyemo Eritrea biza byaramaze gusinya ayo masezerano y'ubudandaji atanzitizi kuri uyu mugabane. Amasezerano yemejwe inyuma y'imyaka 17 y'ibiganiro igihe ayo masezerano azotangura kuja mu ngiro kumbure mu kiringo cy'umwaka umwe. Afrika izobibaye akarere ka mbere gakomeye ku isi mu ihanahana ry'ibidandazwa. Mu mwaka 2022 ubutunzi bw'uwo mugabane bugashobora kuzokwiyongera ku bice 60% igihe uwo mugabane uzofise abantu bangana umuriyaridi umwe n'ibice bibiri. Ayo mukira baheruka kurokoka igitero cy'indege mu ikambi bari bafungiwemo muri Libya bari mu myerekano yo kugarariza gufungura. Inyuma yaho baterewe bombe yahitanye abarenga 50 muri bo abandi 130 barakomereka bagasaba gukugwa muri Libya. Iyo myerekano yo kwanka gufungura kuri wa mbere izoba igeze ku munsi wayo wa 4 nkuko babyiganiye ijwi rya Amerika biciye mu buryo bwa telefone. Gushikeje ku Imana abo bimukira bari bakwije iminsi 5 baryama hanze nkuko bamwe muri bo bavyivugiye. Ishiramwe mpuzamakungu ni ryatangaje ko rishobora kuzotangura kubimurira mu kindi kibanza mu mpera z'indwi ariko bamwe baravyiyamiriza bakavuga ko kwimurirwa mu kindi kigo bishobora kubashira mu kandi kaga. Kuri iyo nkuru nyene Papa Francisco ejo ku munsi w'Imana yarasengeye abo bimukira yongera amenyesha kubwo bwicanyi butazokwihanganirwa. Amasengesho yiwe yabaye hasigaye umunsi ngo hakwire imyaka 6 agendeye izinga rya Lampedusa mu manuko bw'Ubutaliyano. Mu kwibuka uwo munsi arahimbaza kuri uyu wa mbere iminsi idasanzwe igenewe awimukira kuri katedrali yitiriwe Petero Mweranda i Roma. Muri iyo nkuka y'imisa biteganyijwe kandi ko yitabwa n'abantu 250 barimwo abimukira impunzi hamwe n'abantu bagize uruhara mu gufasha abimukira. Inkuru ijwi rya Amerika rikesha umumenyesha makuru wayo i Roma Sabina Castelfranco. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump aragabisha igihugu cya Iran ko byoba byiza ciyubaye n'inyuma yaho Tehran yongeye gutangariza ejo kuwa kw'Imana kwigiye kongereza igipimo cy'ubumara bwa Iran yo mu kirenze urugero rwemejwe mu masezerano ya nuclear yo mu 2015. Trump yashikirije ibyo haheze amasaha make umushikiranganji wajejwe imigenderanire n'amakungu Mike Pompeo ashikirije kw'iyo ngingo ya Irani izoganisha kwikumirwa no kubindi bihano. Ubwongereza nabwo bwaciye bugabisha Iran guhagarika vuba bwango iyo ngingo n'ingingo zose ziteye kubiri n'ivyumvikanyweko. Ubufaransa nabwo ntibwasigaye inyuma bwavuze ko iyo ngingo ya Iran iteye kubiri nayo masezerano. Juan Guaido yitangaje ko ariwe perezida w'imfata kibanza wa Venezuela yashikirije ejo ku munsi w'Imana ku ikindi gice cy'ibiganiro bishasha hagati y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe na leta ya perezida Maduro bishobora kuzokwimurirwa i Barbados, ariko ntiyatangaje itariki bizoberako muri ico kibanza gishasha cyo mu mazinga ya Caraïbes inyuma y'ibiganiro bihitiye byabereye muri Norvège. Ibyo biganiro by'i Barbados bizoba bigize ivy'agatatu kuva mu kwezi kwa gatanu. Nayo makuru y'inkino umupira w'amaguru mu gwiserukira gihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika warayitahukanye igikombe cy'isi mu gutsinda Ubuholandi ibitsindo bibiri ku busa. Mu nkino za nyuma z'abakobwa zabereye iriyo mu Faransa bituma uwo murwi utahukana ubugira kane ico gikombe. Abanyamerika babanje gutsinda ibindi bihugu bine bya Buraya ari byo Ubusuwede, Espagne, Ubufaransa hamwe n'Ubwongereza mu nzira yabaganisha muri urwo rukino rwa nyuma. Hani Washington, perezida wa Amerika Donald Trump mu butumwa ku rubuga rwa Twitter yarakeje abo bakinyi aranababwira ko Amerika inezerejwe cyane n'ibyo bakoze.
Urakoze Aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Uno munsi kwa mbere niho sentare mpuzamakungu mpana vyaha ikorera iraye mu Buholandi iza gushikiriza ingingo ku rubanza rwa General Bosco Ntaganda. Sentare rero iza gufata ingingo ku vyaha yari yakurikiranyweko ivyaha vy'intambara n'ivyaha bityoza agateka ka muntu vyakorewe mu karere ka Ituri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Inkuru y'ido n'ido turayibaza umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika mu karere k'Uburayi Venuste Nshimiyimana.
Nyuma y'imyaka irenga itandatu agejejwe imbere y'urukiko na nyuma y'imyaka hafi itatu aburana, ejo isaha ine za mu gitondo niho General Bosco Ntaganda azagaruka imbere y'abacamanza asomerwe umwanzuro w'urubanza. Bosco Ntaganda ufite imyaka 46 yavukiye mu Rwanda muri 90 nibwo yinjiye mu ngabo za FPR zarwanyaga ubutegetsi bwariho mu Rwanda, nyuma aza kujya kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ernest Sagaga ke mu by'amategeko mpuzamahanga akaba yari n'umuvugizi w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwirahe aratubwira Ntaganda uwari we.
Bosco Ntaganda ni umuntu wahoze ari umukuru w'ingabo mu mutwe bitaga Front Patriotique pour la Libération du Congo, wari hariya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Akaba yarakurikiranyweho ibyaha binyuranye ku mpanabyaha yakurikiranye, aho yagejejwe mu mwaka w'2013. Akaba yari azacirwa urubanza ejo uko byatangajwe n'urukiko. Umuntu akazamenya niba ari umwere cyangwa se niba ari ibyaha bimufata muri ibyo ngibyo yaregwaga.
Bosco Ntaganda washakishwaga n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ntiyafashwe, ahubwo yaritanze yigejeje ku bwende bwe ku cyicaro cy'uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda. Sagaga aravuga ko bitari bisanzwe.
Nibyo koko, uko yafashwe ntabwo ari ibyo byagiye mu nzira zisanzwe, kuko ubusanzwe urukiko iyo rwifuza gufata umuntu keretse iyo yijyanye ubwe koko nacyo bishoboka, ariko ubundi urukiko rusaba abategetsi b'igihugu arimo ategetsi bakamufata noneho akabe bamushyikiriza urukiko. Kuri Bwana Ntaganda rero benshi bitaga akazina bita Terminato, we yajyanye muri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kigali. Nibutse ko ibihugu byombi yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba u Rwanda ntabwo byemerewe amasezerano ya Roma.
Bosco Ntaganda batazi la Terminator ubugenzacyaha bumurega ubwicanyi bwakorewe mu kiliziya hitwa Savo mu karere ka Ituri. Bivugwa ko haguyemo abantu benshi biganjemo abagore n'abana. Ernest Sagaga agaruka ku byaha Bosco Ntaganda yarakurikiranyweho.
Yarakurikiranyweho ibyaha yo chambe iri mu mitwe 18 hari imitwe y'aba 13 ibyaha byawe yegeye intambara zibita kindage n'indi mitwe itanu y'ibyaha bita ibyaha bikora inyokomuntu cyangwa se crime conformality ibyo rero byo yari amaze imyaka kugera kuri ine aburanishwa n'urukiko rw'irahe akaba ari byo ejo azamenya niba hari ibyifata cyangwa se niba rumwe
mu mwaka w'2008 Bosco Ntaganda niwe wayoboraga ingabo zishinjwa ubwicanyi bwakorewe kandi ahitwa Kiwanji yahaguye abagera ku 150 abantu bagera kuri 71 n'umwe niwe baje imbere y'urukiko kumushinja cyangwa se kumuburanira Ernest Sagaga
ejo nibwo tuzamenya niba abacamanza bagomba ubundi kwihorera bakagena ibyo bazategeka mu mwiherero ejo nibwo tuzamenya niba icya mbere bamugize bonyari cyacu mufata noneho niba ari kumeze tukazamenya icyo bamugeneye sinakongera nuko kubera urukiko rw'irahe ubwo rushobora no guha umuntu yazabuye amafaranga ugomba kuvanga mu mitungo ye yari ifite ayo mafaranga akazafasha abantu bagiye bakorera ibyaha
abantu 2,223 nibo bategereje kuzahabwa impozamarira urukiko niruramuka rumuhamije icyaha aramutse ahamwe n'ibyaha akurikiranyweho ashobora kuzakatirwa igifungo kigera ku myaka 30 Venuste Nshimimana ijwi ry'Amerika Londres
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi ry'Amerika ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yacu
mu Burundi umugambwe APDR ejo ku munsi w'Imana watoye umukandida zo userukira mu matora y'umukuru w'igihugu y'umwaka uza umugambwe niwo ubaye wa mbere kugaragaza uzohiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu ibindi kuri iyi nkuru twumvirize Eloge Wirikaneza
umugambwe APDR ushizeho uzoduserukira mu matora ku rwego rw'umukuru w'igihugu umupastor ni Fidelite Nibigira
watowe n'umugambwe wa PDR ngo azoserukire mu matora y'umukuru w'igihugu y'2020 umufaso ni Fidelite Nibigira n'umudukazi aturuka muri komine Bukeye mu ntara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi yemerejwe mu ikoraniro ry'uwo mugambwe ryabereye i Bujumbura kuri uyu w'Imana ahereje kwemezwa yashimiye Imana n'abamugomwe
mbere ya byose rero nobanza gushimira Imana rugira byose iyo yashoboje sina muntu wese ari hano na cyane cyane urwego rwashyizweho rw'abaserukizi bukuru bw'umugambo ya PDR ndetse n'umunyamahoro wese kubona banyizigiye akanyizera ngashobora gushika muri kino kibanza sinoreka no gukengurukira abo bose baba badushyigikiye n'ubwo bataba bari mu mugambo ya PDR mpereye ku banyamakuru bashobora kuza baradukurikiranira hafi mu bikorwa byacu
umufaso ni Nibigira yanavuze uko yabigenza aramutse atowe nk'umukuru w'igihugu
ahanini nibaza ko tuzisunga migabo n'imigambi ya PDR isanzwe ihari niyo tuzokorera ko ahanini kiriya ku masonga nibaza ko ahanini noshimikira ngira ngo ku byo mbona aho abandi bagejeje abona ko ngira ngo nta murundi ari muri iki gihugu byose atabibona ibikorwa biriko birakorwa ibivi tuzotangura bishasha by'iwacu tuzobandaniza aho abandi bageze
umukuru w'umugambwe wa PDR nawe Gabriel Banza witonde yavuze ko umugambwe w'uzoja mu matora atabandi bifatikanije mu nani
ibi rero bikaba bitadingi ya mana kuko umugambwe wa PDR mu ikoraniro riheruka ryo kuwa 9 Kigarama mwaka 2018 wafashe ingingo yo kuzokwita amatora yose kuva hasi gushika hejuru kandi ari wonyine atawundi bafatikanije ni nakajyo ku mugambwe wa PDR usanzwe ushira imbere ineza y'abakiri bato n'abantu bato bato ko gutangura kwitegura buke buke mu kurondera ingwate caution zisabwa gutyo hazogere kwiteguye neza kandi bihagije
banza witonde hari n'ibindi yibukije
umugambwe ya PD wiyemeje ko uzoguma ari umugambwe uvuga rumwe na leta yitorewe n'abanyagihugu ariko uzokomeza kutavuga rumwe n'iyindi migambwe yose gutyo nawe bimeze uko rero tuzoguma dukomeza imigenderanire myiza n'iyindi migambwe mu butandukane bwacu hamwe n'intwaro kuko ariyo demokarasi irimo umugambwe ya PD uzogumana akaranga kawo ko gushira imbere ineza y'ugwaruka n'abantu bato bato gutyo iyo migwi y'abarundi n'abaronka amahirwe yo kwinjira mu nzego nkuru nkuru zifata ingingo ukahejo usanga bakumirwa kubera uburyo busabwa bakabubura
umugambo wa PDR niwo nyene gushika ubu maze kwerekana umukandida azobuserukira amatora y'umukuru w'igihugu ashigaje amezi 10 ngo abe mu Burundi uzogira amahirwe yo kuyatsinda mu mwaka uzadotwara imyaka 7 nk'uko ibwizwa nshingiro rishasha ry'u Burundi ryakurikira ingo c'umukuru w'igihugu ku myaka 5 rishira kundwe aya matora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka w'2020 aje nyuma yateye impari anavyara injyane mu mwaka w'2015 Icyo gihe Perezida Nkurunziza yitoreje ikindi kiringo bamwe bise cya gatatu ubugihonyanga ibwizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha banahamagarira abanyagihugu kukigwanya mu myiyerekano mu gihe hari abasanga cyari cya kabiri bakishimikiza ko mwaka w'2025 ijya mbere Nkurunziza ajya ku butegetsi yatowe n'abashinga amateka atari abanyagihugu icyo bikora kuva ashyikiriza ibwizwa nshingiro rishasha mu kwa gatandatu umwaka uheze Perezida Nkurunziza bavuga izi biwe n'abo bakorana bemanga ko atazosubira kwitoza mu mwaka uza nk'uko batavuga rumwe n'ubutegetsi bayimwagiriza ko yahinduje ubwizwa nshingiro kugira ngo agumane amahirwe yo gusubira kwitoza izindi nshuro zibiri zose eroje wirika neza Nairobi Ijwi rya Amerika
banyanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kubatwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Mu Burundi kandi amikoro make ava ku kubura amatongo niyo ntandaro y'ubukene mu batwa barabura icyo barya ukugenda bivuza abagabo bigashika bakomoka kugira ntibagwe mu bana mwishyira hamwe riharanira agateka k'abatwa bariko barahimiriza bene wabo kugira bijukira ubworozi leta nayo bakayisaba amatongo inkuru dushikirizwa na Desire Hatungimana
gufungura naho gye barimwe ku munsi ni ikibazo gikomeye ku batwa abamenyesha ko bararusa no kubwirirwa bakabwirirwa uno mukenyezi wo muri komine Busiga mu ntara ya Ngozi amenyesha ko ubukene barimwo bubatuma bama bariko barapfukamira abifise kugira barabe ko boronka utwo bahereza umunwa
inyeza arake kuko urabona isi yaratituze nkacu rero nk'isani ivuye amajana umunani ikiro cy'igihumbi na atanu kiratugoye turashobora kuyirigu ko tutari izuba rikarenga tukajyamuko imana yadushoboza nabyo tukajya umugezi mu rugo afite abana benshi kumva biramudurumbanya ko umutima uguma atesa abana uno munsi bajya iki uno munsi barajya cyangwa ejo bongere bajye muri agashima kagwa ati ngiye ko namaje kubarondera nzosoroma n'imboga nteke
ubwo bukene burangwa mu miryango y'abatwa butuma bamwe bamwe batabakomoka uno mukenyezi amenyesha ko atunzwe n'inema y'imana kuvaho umugabagiriye
barabata bakagenda umubye yagasigaraho yumiwe akazoza yibaza none umufasa ko yagiye yewe nzogaburira abaniki atagarutse naho mukenyeza tsayama agumaho akazogaburira abana kubera zobafasuzo niki afaswa niki n'imana yo mwizuru kubera arajyama gasenga bwatsa akabyuka gasenga kuko irijya sengeso n'iryo rigaburira abajya abana
gufungura siyo mwitwarariko w'abatwa gusa. Iyo bagwaye barabura ingene bivuza bigatuma bafa ku bwinshi kandi bari basanzwe ari nkehwa nkuko unabishikiriza.
Hari nigiye bishika ugahashika nimba ari imiti ari mikenya ugashagwa nk'umutumwe bagwa nkaka nkagapakinka munyereke utunini nyene ambaje kwatitahuze kurandura ubyo woguri iyindi isigaje. Basa umuntu ashata aho kora ta buryo ufishye ubushye usanga umwana agumaremba nyene. Yo kwa kutarondoka nyene usanga umwana afiriye mu aho nyene.
Mwishira hamwe gitaho agateka kabatwa bamenyesha ko kutagira itongo atateka bitanga. Emmanuel Nengo alirongoye amenyesha ko bariko barahimiriza abatwa kwitaho ubworozi kandi aho bamaze kubyitabira arashima intambwe bageze ko
burya iyo wirwa kuza kurimira mu Burundi ari wuzeho buraburo n'uburamuko wama igihe cyose wama wafukamye kugira ngo ntakwirukana aho hantu canke ejo ntakwimakaze ariko kubera iyo baba bafise uburyo bukwiye amatongo akwiye bagakora cyo kimwe n'abandi ivyo biragabanuka kandi abifatira ku ntara nyinshi tumaze kwa tubibonamo aho batwe tumaze guhimiriza bagira uburimye n'ubworozi ubu turi kuyo migambi izotuma nabo nyene bamahamwe bariko barayaga bari kumwe n'abandi barundi bababone yuko nabo ari abantu nk'abandi ikibazo raho gihagaye buge ntango ya byose n'ubukene bwo kuba bataronkejwe amatongo hanyuma ngo bayakorere baronke uburyo bwo gukorora ibitungwa cyo kimwe n'abandi bituma rero kuko ivyo nivyo bitanga gaciro iyo ufite itongo ukaburima ukabufise inka cyangwa ukabufise impene cyangwa ingurube naho zoba inkwavu burya iyo ufise icyo wigaburira nta gucica mu ijisho nta ukugaya
ikibazo cy'abatwa leta y'u Burundi yaracitayeho gushikaho babashira mu nama nshinga mateka na nkinguza amateka kugira ibazo byabo bimenyekane ku rwego rwo hejuru hakiri kare ariko n'ubu biracari byinshi. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Abasuhuje bakunzi banywanye ijwi rya Amerika. Dukomeza dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Natugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira. Akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yerekeye inkino mu karere k'ibiyaga binini tuje mu Rwanda gutega amatwi umumenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda atubwire ku ihiganwa ry'umupira w'amaguru rihuza amakipe mu karere ka Sekafa ririko ribera mu Rwanda kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi turaye turangije.
Irushanwa ry'umupira w'amaguru rihuza amakipe mu karere ka Sekafa ririmo kubera mu Rwanda guhera ejo ndi kwa gatandatu. Ikipe ya Green Eagles yo muri Zambia yatsinze Higan FC muri Somalia ibitego biri ku busa mu mukino wabereye kuri stade ya Kigali Nyamirambo guhera saa 7. Umukino wakurikiyeho muri iri tsinda, ikipe ya APR FC mu Rwanda yatsinze Proline FC muri Uganda igitego kimwe ku busa. Ejo ku cyumweru habaye imikino mu itsinda rya mbere n'irya kabiri. Mu itsinda rya mbere, ikipe ya KMC yo muri Tanzania yanganyije na Atlabara yo muri Sudani y'Epfo ubusa ku busa. Umukino watangiye isaa 7 kuri Stade National Amahoro i Remera. Nyuma y'umukino hakurikiyeho umukino w'imiguruko wari utegerejwe na benshi hagati ya Lyon Sport yo mu Rwanda na Tupisa Mazembe yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikipe ya Lyon Sport yabyitwayemo neza iyo we n'umutoza mushya Olivier Ovambe itsinda Tupisa Mazembe igitego kimwe ku busa. Igitego cya Jules Urimwengu cyabonetse mu ntangiriro y'igice cya mbere cy'umukino. Kapiteni mushya wa Lyon Sport Eric Rutanga bakunze kwita Kamotela Kamengele asanga gutsinda ikipe ikomeye ku mukino w'ikubitiro ari impano nziza yo guha ikaze umutoza mushya.
Match norebye ya match ya mbere kuri coacha yadusabye ko twamuha akado twamwakira neza. Urabizi ikipe ifite abakinnyi bashyashya, twagerageje umutoza n'umushyashya abakinnyi bashyashya ariko twagerageje gushyira hamwe tuvuga ko tugomba gutsinda match ya mbere kuko buri amazembe ni ekipe ikomeye kandi natwe turi ekipe ikomeye niko twari twavuganye. Twatsinda match ya mbere bikaba byatuma tujya muri competition neza tuyinjiramo umutekano neza.
Mu mikino yo mu itsinda rya kabiri yabereye kuri Stade Huye Butare, Bandari FC yo muri Kenya yanganyije na KCCA yo muri Uganda igitego kimwe kuri kimwe, hanyuma Azam FC yo muri Tanzania itsinda Mukura Victory Sport yo mu Rwanda igitego kimwe ku busa. Uyu munsi kwa mbere irushanwa Sekafa Kagame Cup rirakomeza, hakinwa imikino yo mu itsinda rya gatatu n'irya kane. Muri iri tsinda rya kane imikino irabera kuri Stade Muganda y'i Rubavu. Guhera saa saba ikipe ya KMKM yo muri Zanzibar irahura na Ports FC yo muri Djibouti, hakurikireho umukino uhuza Gor Mahia yo muri Kenya na Manyema yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu itsinda rya gatatu baraba bageze ku munsi wa kabiri w'imikino. Guhera saa saba ikipe ya Proline FC yo muri Uganda irahura na Higan FC muri Somalia, hanyuma isaa cyenda n'igice APR FC yo mu Rwanda icakirane na Green Eagles yo muri Zambia. Iyi mikino yombi irabera kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Radio Ijya Amerika yabaye ikibazo cyacu. Radio Ijya Amerika yabaye ikibazo cyacu. Mu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye ikibazo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushyikiriza icyo tubona tugahuzayo kw'ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikibazo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikibazo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye ikibazo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikibazo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza, baratanga ijambo kuri bose yo bacyavangura. Mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka ko itorohereza. Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikibazo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye ikibazo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye ikibazo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikibazo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikibazo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye ikibazo cyacu.
Ya ni kemuri gisha barundi babo jane jabrice jabrice jane
ndonyi wetu.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro vye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Nakoze kudutega amatwi, mubandanye mukurikirana ibiganiro vyacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.